Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe nchuti bakunzi, ndabaye kaze mu kiganiro yaga chukwa 11 munyonyo 2020 cyo mu mugambi w'amashirahamwe Alerte International Pour Institute na Internyonze mu gutorera umuti viruse ikiza cha COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini gahurikiyemo Burundi, Rwanda na Repubulika y'Intwari Rusange ya Kongo. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli. Abanyagihugu bo mu misozi miremire n'amataba bihanamiye Uvira bazindutse kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 munyonyo 2020 ku biro by'akarere ka Uvira biyamiriza agahohotero bakoregwa n'inzego z'umutekano z'igihugu FRDC mwiyo mitumba.
Abantu bavuye mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira barakoze imyerekano kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 10 munyonyo imbere y'ibiro by'uburongoye territoire ya Uvira bigega ku mugongo n'inkoni mu ntoki. Abo biyerekana bahagatiwe nabo muri societe civile abadahani n'inyungu za politike, aho abo bene gihugu badomaga toki ku busuma n'ubwamuzi bahura navyo bagiriza abasoda b'igihugu FRDC abamayimayi n'abaharanira umutekano mu burere bwabo, aho babategeka kuriha amahera igihumbi kuri bariyeri bataravye imyaka y'uwo bariko barayasaba. Ibyo bikaba biba ku mabariyeri 16 kuva mu gisagara ca Uvira gushika muri iyo misozi. Abo bene gihugu barasaba guhagarikwa kwizo bariyeri zibarihisha kuko zizohava zinabahombesha n'urutahe bari bafise. Mwemenya ko abo biyerekana bakiriwe neza na nyakubahwa arongoye territoire ya Uvira, akaba yanabemereye gushira ico kibazo mu minwe y'umukomanda wa sekiteri kugira ngo agifatire ingingo. Angele Sifa Munyaka mwijuje Alexandre Bizimana.
Umusore w'impunzi w'umurundi wo mu Rusenda yarabaye akarorero keza mu iterambere ryo mu ikambi ya Rusenda. Yatanguye akora ibikorwa bito bito vyo mu mirima ku mutumba wa Nondo. Uyu munsi Claude Batazira Karangwa yabaye umudandaza akomeye w'ivyankenerwa vy'ibanze. Mu bucuruzi bwiwe ni ukuri akaba yahaye akazi urundi gwa rukarugera kuri 15 gwajeje amashure. Akaba afise yororero ry'ingurube n'imirima ya kijambere. Dutega amatwi urugendo rw'ubuzima gwa Claude ni ukuri kuri mikoro ya mugenzi wacu Odette Nibizi.
Uyu munsi n'ukuri ndafise ikintu niratira, naratanguye gukorera ababembe inundu ndabarimira muga mfise vizo yo kudandaza. Uyu munsi ndafise amazu bampangiye ngaha anyene, ndafise ububari bw'iwanze bukuramwa abakozi bafise ama diplome, ndafise abakozi batandukanye babadarise bansombera imizigo nkoresa nkari buri munsi, ndafise ibintu bitandukanye ndagerageza wano furunisi bifungurwa ku bandi badandaza bakandangurira. Tugahamagarira bene wacu uyu munsi aho tugeze ntitugira amabifu ariko ahubwo twigerane, ahubwo nosaba nk'umuntu na wakeneye ivyiyumvira ingene n'umwereka ingene twotambuka ingene twogenda ko buza tukicarana kugira ngo twunge twubaka haturi kuko bizoduha no kubaka iwacu mu gihe tuzoba twubatse hano n'abandi bazodukura ko akarorero.
Urangirize imurongwe. Ivuriro rito rya Katarukuru ryaratanguje kuyu wa kabiri igenekerezo rya 10 munyonyo. Uruganda rwo guhimiriza kubijanye no kwirinda COVID-19 rwari ruhurikiyemo impunzi z'abarundi n'abakongomani babakiriye. Iryo vuriro rihamagarira umuntu wese yogaragaza ibimenyetso vya COVID-19 kubitura vuba na bwango.
Mu ntumbero yo kwibutsa abenegihugu ibijanye na COVID-19, ivuriro rusange rya leta rya Katarukuru ryarafashe akanya ko kwigisha ku bijanye n'ico kiza na cane cane ku ngingo zo kwikingira uwo mugera zafashwe n'ibihugu byose. Abaganga bo kuri iryo vuriro bibukije abenegihugu n'impunzi zivuriza kuri iryo vuriro baranabibutsa ko hari n'inimero itari riha bashobora guhamagara mu gihe hari uwikeka ko iyo ngwara canke uwo mugera wa corona virus 8-28 ndetse no ku zindi ngwara zihutirwa kuvura. Kubw'ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongo.
aha niyo nsozereye yaga yacu yahariwe kugwanya ikiza cha COVID-19 yagira ya 48 mukaba mwayiteguriwe na Hassan Shabani afatanije na Maria Karori nini nazwe bari bahagarariwe na Emmanuel Ntirampeba naho kuri mikro yari jewe Mabre.